Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu. Kaze mwese mu biganiro byacu. Tubibutse ko mu Burundi muri kumutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu FM Kigali. Muradukurikira kandi no kuri Facebook Live, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Ndabaha ikaze mwese.
Mubu bamwe ntituzoronka imbuto yo guteragira, abandi nabo n'ababirimye nyene imvura yabyononye baronka ibyo barabariye nyene bigaca bihera haje nka n'uwambaza ntihagujyage nasaruye n'ibyo nyene bijya byonyene naye nka bya anzoka mwimbuto nk'ubu bujya biraheza ntanye nibeho huko nyene.
Uyo ni umwe mu banyagihugu mu ntara ya Kirundo avuga ku mvura nyinshi yaguye igatuma uruzi rwuzura rugatwara imirima yose muri ako karere. Inkuru tubafitiye mu kanya, ikaze mwese. Kaze mwese, reka duhere kuri iyo nkuru nyene. Abarinyi b'umuceri mu kiyaya cy'uruzi Akanyaru bavuga ko bakoreye guhomba abarimyi ku ruhande rwa komine Ntega y'intara ya Kirundo. Bavuga ko uruzi rwuzuye rutwara imirima yose. Bamenyesha ko bashobora kutazosezerera burundu ikibazo cy'inzara nk'uko babiziga. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Utereje amaso mu kiyaya cy'uruzi Akanyaru rugabura ibihugu by'Urundi n'u Rwanda ku ruhande rwa komine Ntega y'intara ya Kirundo, haboneka imyuzure mu myaka. Intandaro ya byose ni imvura nyinshi yari imaze iminsi igwa. Abarimiye umuceri muri ico kiyaya bavuga ko igice cya kabiri cy'umwaka w'uburimyi kigiye uko.
Akanyaru kabise bona kagize ikintu nyene, imirima myinshi yatwagwa, imirima kuyangika, iyindi irononekara, icyari guteza imbere abantu kiranka burundu, kandi nawe nibyo wiboneye. Naho mwimbo wowe kubona nyene hageze dusanga ari nk'umwe n'umwe gutyo, ahandi nyene twese twaratashe. Ntabwo biriya byaya byose biri hariya twari twarabishanje ngo dutere umuceri, bishitoka byanyirikanye nyene burundu kubera ku bw'amazi.
Eme umuzi nyene eme acu ko ndabo suramara manda biri yose natashe uko zema mwindi myaka akamutse ndabona umuceri nyene eme nyahombye burundu.
Uyu mukenyezi aba ku nkengera z'ico kiyaya ahitwa mu Kidesani muri komine ya Ntega, avuga ko ubuzima bwiwe n'umuryango yabuziga kuruza Akanyaru.
Kera nkaje ukuntu je mbayeho naye ntunze n'umwanga niho nakutwa ndarira kabagasabone kabakunye kibyo cyose ntabona n'ibiyabyo nyebyebere yaho byatwaye byatwawe n'imikire yatwawe nuko nyene ujya aho twatera umuceri tugatera ibijumbu icyo twifuza cyose twatera tukaba turiye bamwe mu niko tubayeho bamwe tudafise n'igasozi nyine bitugora kubaho kazanye tunyure no mu rufundo byonyine.
Kubera ko imvura yabonetse uno mwaka uko bitahura mu ntara ya Kirundo, abakorera ku Kanyaru bari biteze gutuburura uno munsi. Bamwe basa n'abazeruse kuri ico cizigiro.
Mwora ibintu nyayo iki kidikuye mworo nka nyine mwodufashisha nyine kugira mwamwe tube. Nk'ubu bamwe ntituzoronka imbuto yo guteragira, abandi nabo n'ababirimye nyene imvura yabyononye baronka ibyo barabariye nyene bigaca bihera haje nka n'uwambaza ntihagujyage nasaruye n'ibyo nyene bijya byonyene naye nka bya anzoka mwimbuto nk'ubu bujya biraheza ntanye nibeho huko nyene.
Impeshi dusaba nk'ibintu byinshi bya mwamwe turanakenye turi n'abakene hayo n'ubutarimye kubera kubura imbuto byose nyene byaducanganiye ko bamwe amasiza mwamwe yaranaraye nyene twanateragiye ngakwiye twizeye nk'iki gishanga none nacyo kiraduhemukiye nyene ku bw'amazi tuje amakenga k'inzara nyene itazotuvamwe nyene niyo makenga dufise.
Mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bavuga ko raporo y'ivyatwawe n'umwuzure mu kiyaya cy'Akanyaru itaribwa bashikire. Ngabo nziza Filipo umustantiri wa komine Ntega aremeza ko uruzi Akanyaru atacogwasigiye abo arongoye bahakoreye muri iki gice cya kabiri cy'umwaka w'uburimyi. Ngabo nziza avuga ko icyo kiyaya ari cyo cyahora cimbuka umuceri mwinshi muri komine ya Ntega, Akanyaru kakaba gafatwa nk'ikigega cy'ikomine nk'uko Mustaneri abivuga. Naho biruko uburamutwe wa komine Ntega avuga ko atanzara izotera muri komine arongoye. Ngabo nziza avuga ko mu yindi myonga no ku misozi bariko barimbura aho umwimbu utagenze neza, akavuga ko bagiye gusubizamwo ibindi bitegwa. Amyesha ko babandanye n'umugambi wo kwegeraniriza umwimbu mu bigega by'Intega bizoza. Umugambi w'ivyo bigega ukaba ari umugambi w'intera ya Kirundo usanzwe uhari, ukaba ugenewe kugarukira kubahuye n'impanuka canke ibiza mu Kirundo. Mu buraruko bw'Uburundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco. Tukivuga ku ngaruka z'imvura nyinshi maze imisigwa, abanyagihugu bahora barima mu kiyaya cya Mwayi, komine Bukemba, intara ya Rutana, basaba abategetsi gusubira gutunganya icyo kiyaya kuko imirima yabo yatwawe n'umwuzure uturutse ku ruzi Musasa. Ugo ruzi nyene rwatumye ibarabara rija mu ihinguriro Sosomo n'irija mu ntara ya Makamba rihita bigoranye cyane kubera ryasibanganyijwe n'uruzi. Abaremyi bo bavuga ko naho amazi yagabanutse umwe wese atazosubira kumenya aho ikivi ciwe kigera. Abategetsi badasubiye nako badasubiye kubapimira. Rero mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana aradushikiriza ibindi kuri inkuru.
Za kwicwa n'inzara takintu abavyeyi baza kwanga aha kuko nk'uyu mwaka niki ryambere risiro riteye hamwe biyumviye aya mazi bakayadukorera barosura nyine abandi umugozi asiba bapimira kundi gushasha kuko mwe ntaho ntiyo bakihamenya.
Aha ni mu kiyaya cya Mwayi, komine Bukemba iri mu ntara ya Rutana, neza na neza ku nkengera z'uruzi Musasa, ku mawane y'ibarabara rije igihofi mu ihinguriro Sosumo n'irya mu ntara ya Makamba, ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Uruzi Musasa rwarasheshe biturutse ku mvura nyinshi yaguye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Abafata inzira ija muri Gihofi canke Makamba bavuye mu Rutana bavuga ko bitoroshe kurengana ico kibanza uruzi rwasesemwo. Uno musore akoresha ipikipiki yunguruza abantu abajana mu ihinguriro Sosumo.
Kuvuga nk'ubu bishitse karonka umukiriya amanuka muri Sosumo ntibitworohera kubera uramanuka umanutse ushitse aha mu mazi hari n'igihe bishikukagwayo, hanyuma n'uwo mukiriya utwaye akagwa mu mazi hari n'igihe usanga atwaye nk'ibintu ugasanga birononekaye kubera aya mazi. Boba turabugira ariko naho tubugira ntako tugira nyine ko atakuturibugire, turemera tugatimba nyimba ugwayo ukagwayo ushoboye kujya bukawo ukagira bukebuke ukarondeza n'amaguru ni moto hari n'igihe ishobora kugwa ikononekara.
Eka n'abadereva bagendesha imiduga baca muri iryo barabara bavuga ko batorohewe na gato.
Ibarabara rya Geseye gusa aho ni barabara imodoka ntoya ntizirengana, n'izindi ninya zikora hasi n'imoteri gahabwa gashikiye kiza y'amabuye ibibuye cari kurita munsi kuri karitere.
Uretse abunguruza abantu, abarimyi bahora barima mu kiyaya cya Mwayi bavuga ko atacu biteze ku mwimbu kubera imirima yatwawe. Aba ni bamwe mu banyagihugu barimira umuceri muri ico kiyaya.
Uwo munini cyane kuko ngaha ntabaraza kwicwa n'inzara ntakintu abavyeyi baza kwanga aha kuko nk'uyu mwaka niki ryambere risiro riteye hamwe bodufashe bakadukorera ngaha rugasubira haya muri nyirangira umuntu wese agahendagiza akaraba yuko yorima
cyane cyane ngaha hari imirima myinshi y'umuceri. Igitego cy'umuceri benshi barahombye aha barima mu mutwe bita madigi bakora uduce tw'indimo. Umuntu yarafise nyene aha haboneka basanga yimbuye cyane nk'amatoni menshi. Umusanga ngaha nicyo gitego cyagitunze kano karere
hamwe biyumviye aya mazi bakayadukorera barosura nyine abandi umugozi asiba bapimira ukundi gushasha kuko mwe ntiyo bakihamenya barosura kugabura ukundi gushasha k'umuntu ntiyomenya
batasubiye nyene ngo batwibuke bahadukorere. N'inzara igiye kutwica, abakuru badukurira nyene bahakoze bosubira bagapima nyene nk'uko bapimye ubwa mbere bakoze aya mazi akapfamo. Bishobotse nyene batwiyumviriye ko vyoba
rewo ntari bucumi uwundi munyagihugu ati jeho ubwano bwapfutse umuntu
bijya bishugwe vy'imboga n'amarengarenga yo harya nayo nzafise indimo hajyaho nyene aho ndateye tomati nkasanga ndagurishe ndose n'ibihumbi 200 angaha
aho wabeze n'ibigoye nakuyeho vy'agatasi uruzi rutari bwabijemwo n'amateka yariyo yahise.
Abanyagihugu baba ku nkengera z'uruzi Musasa baremeza ko kubona ugo ruzi rwaruzuye. Ababa ku nkengera z'ugo ruzi babifisemo uruhara.
Erega kare urabona ugo ruzi bari barugazuye kera 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 baheza amapoke ya rugazura arusi ya kuingo benini nguo visuri ya muga wale tika chumba hiliza kuliza ndama mkozuru uzi taka chabagi ya gizambele nguo mishoko wakachaba atirangi viti inakuli nyango umutuwa woneka na hande mkobi meruko nabantu barusotoye bona baje bagenda barima bare baragwegereza mu ntuze eh bashaka kwegereza bica rutuma rucaruza rasenya cyangwa rasenya ahanini nabantu bace bazabagwagirizaho kuko kuko bari babwiye uko nimo buri wasigiye imetro 30 bategeye uruzi ariko abantu barankubyumva mugabo ngiye ngo bavyumve ubwo se bakarukora ubwo byumva kwera
beza nyandwi buramatari w'intara ya Rutana amenyesha ko bahinga bo mu buyobozi bw'urimye n'ubworozi bw'ego rw'intara ya Rutana batanguye ivyigwa biweze uburyo bwo guhinzira ugoruzi musasa bedanyandwi yizeza barimyi ko mu kwezi k'umunani abarimyi bosubira gushura amasuka muri ico kiyaya camwayi ico gihe akibaza ko umusenyi wafuse iyo mirima woba wakuweho n'abahinga mu Rutana. Fidel d'Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidel kuri iyo nkuru. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Sentare nkuru y'u Rwanda yatanguye kumva ubwiregure bwa Bwana Ladislas Ntaganzwa haregwa ibyaha bya genocide n'ivyihohotera rya kiremwa muntu byoba byarakozwe mu mwaka w'1994. Bwana Ntaganzwa mu myireguro yaranzwe no guhakana ibyaha byose aregwa. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yarakurikiranye uru rubanza aradushikiriza ibindi.
Bwana Ladislas Ntaganzwa wiregura ku byaha bya genocide n'ibyose inyoko umuntu akeka uko yabikoreye inyakizo mu 1994 yongeye kugaragara mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa yunganiwe n'abanyamategeko babiri. Aregwa ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza. Maitre Rurabuga baravuga ko ibi byagombye kuba ari ibyaha bitataho kuba bitanu. Aravuga ko icyaha cyo kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyoko muntu, kwica nk'icyaha sibasiye inyoko muntu, n'icyaha cya genocide byagombye kuba icyaha kimwe cya genocide. Yasobanuye ko ahereye ku nyito ya genocide ibi byaha byose bikubiyemo. Maitre Bugabo yavuze ko batangabuhamya bemeza ko impunzi zari zahungiye kuri paruwasi ya Cyahinda, umwe mu batutsi yambuye imbunda umujandaru marangije amuca umutwe ayihereza mugenzi we kimwe n'izindi bari bafite barasa mu ntera hamwe. Kuva ubwo abasirikare bari aho batangira kurashisha imbunda ziremereye. Yavuze ko yunganira atanze itegeko ryo gutangiza amarondo yanga ko intera hamwe zashoboraga guturuka Gikongoro zikica abatutsi bari bahungiye Cyahinda. Yavuze ko genocide muri Nyakizu yatangiye nyuma ya tariki ya 19 kubera ko prefe wa Butare yari yaranze ko genocide haba. Maitre Bugabo yavuze ko mu bikorwa byabaye hagati ya tariki ya 14 na 17 z'ukwezi kwa 4/1994 byatewe n'indi ntandaro. Ubushinjacyaha bwo bwemeza ko ibikorwa byabaye muri icyo gihe bigize icyaha cya genocide, nyamara ubwunganizi bwo bukavuga ko abatutsi bari aho bari barimo abafite intwaro kuko bazirashishije intera hamwe nyuma yo guca umutwe umujandarume. Kuba ubwunganizi rero bivuze ko byari ibikorwa by'intambara. Ntaganzwa ahise yaka ijambo yabwiye umucamanza ko kuri we byabaye mbere y'itariki ya 17 z'ukwezi kwa 4/1994 bifata nk'impanuka. Yavuze ko ibyo bimaze kuba nta bindi bitero byabayeho kugeza ubwo Prefe Habyarimana kuriwe ku butegetsi ku itariki ya 18. Ubushinjacyaha bwabajije aho izo ntera hamwe zarashwe n'impunzi zari ziherereye ndetse n'abasirikare barashe impunzi aho bari baherereye. Humvikanye kudahuza ku bisobanuro by'uruhande rw'iregura. Maitre Bugabo yasubije ko izo ntera hamwe zari hafi aho kandi ko n'abasirikare nk'ahandi hose mu gihugu bari hafi aho. Ntaganzwa yabihakanye avuga ko asanga ibibazo nk'ibi Maitre Bugabo adashobora kubisubiza. Yavuze ko uwabisubiza ari umutangabuhamya wabivuze. Ntaganzwa yabwiye urukiko ko mu bamushinja barimo abashaka kwerekana ko yakoze ibyaha mu gihe wasanga bihabanye n'ibyabaye. Mu ijwi rituje yagize ati "Cyahinda ndegwa nahabaye nka muganga nakoze akazi kandi uko byari bikwiye bimpa umwanya wo kwiyamamariza gutegeka komine Nyakizu. Atabo twakoranaga Cyahinda hafi ya bose bari abatutsi nakoranye nabo neza kugeza ubwicanyi butangiye." Mu bikorwa ubushinjacyaha umurega buvuga ko yahoraga ahetse imbunda kandi ko yatoje intera hamwe. Yagize ati "Nzanwa hano naje nturutse Kongo aho nari muganga mu myaka yose nahamaze mvura abakongomani n'abasirikare haba mu Rwanda no muri FDLR nakoraga nk'umusivile. Sinigeze niga igisirikare nta nicyo nkeneye kwiga nta n'intwaro natanze nta n'ubona toje." Yahakanye yivuye inyuma gucura umugambi wa genocide. Aravuga ko nta gahunda iyo ariyo yose yigeze ashishikarizwa yo kwica abatutsi muri Nyakizu. Akavuga ko iza kubaho yari buhere ku rwego rwa prefegitura. Ati "Prefe yari umututsi byaba byiza bagaragaje ko byanyuze ku ruhande bitamuciyeho. Kuba prefe yari umututsi bivuze ko atari butanga amabwiriza yo gukora genocide, ni ikibazo umucamanza yamubajije." Maitre Bugabo washimangiye ko prefe yari umututsi kandi ko atari bwemere ko genocide iba kuko yarinze yicwa kubera kwitandukanya nayo. Urukiko rwabajije Ntaganzwa impamvu abatutsi bo ku Gikongoro bahungiye iwaho yategekaga Nyakizu. Yarusubije ko abatangabuhamya bemeza ko ubwo yari umuganga yavuraga neza agwa neza. Ati "Nicyo cyatumye bahungira iwacu kuko bari basanzwe baza no kwivurizayo bari bahizeye umutekano bazi ko nta ntera hamwe zahabaga." Ntaganzwa atawe muri yombi mu mwaka ushize wa 2015 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yageze mu Rwanda mu ntangiriro za 2016 yari ku rutonde rwa bo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriye aka yabo ka miliyoni 5 z'amadolari kwayitungira gatoki agaragaza aho baherereye. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali. Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umunsi wa kabiri yaho tuganira mu kiganiro muri sanga ku bijyanye n'iterambere. Uno munsi twihweje ikibazo cerekeye indero mu Burundi. Rero ikibazo umuntu yokwibaza ati byo bavyifashe gute ku vyerekeye gisata c'indero. Mukanya mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Professeur Libera Ntibashira kandi yigisha ku ishure kaminuza Université Libre de Bruxelles, akaba ari no mu runani mpuzamakungu rw'Abarundi barajwe ishingo n'u Burundi, Burundi Solidarité Internationale, ari Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi. Atangura avuga ku ruhara rw'igisata c'indero mu iterambere ry'igihugu icarico cose muri rusange.
Igisata c'indero novuga yuko gifise uruhara runini cyane muri kazoza k'igihugu, mu iterambere ry'igihugu, kuko igihugu cubakwa n'abanonosoye ubuhinga butandukanye, biba mu byo cyukwaka amabarabara, novuga infrastructure, byo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, nshaka kuvuga ivyerekeye ekonomi n'ivyerekeye amafaranga, le banque nationale n'ibindi. Bishiru haruniya mu ba engineer bubaka aramazu. Mu ncamake rero igihugu gitezwe imbere n'incabwenge zanonosoye ubuhinga butandukanye. Ikindi nokongera ko nuko mu abajejwe kurongo ry'igihugu bikora ku byo bize mu mashure, bakikora no ku buhinga bamenye iyo bakoze muri byo bisata bitandukanye, hanyuma bagafata imigambi irashe iteza imbere igihugu. Mu ncamake rero igihugu ku isi yose nzima cubakwa n'incabwenge banonosoye amashuri. Uruhara ni runini rero muri kazoza k'igihugu gisata cerekeye indero.
Mwaragize ubushakashatsi ku vyerekeye gisata c'indero mu Burundi, mwo tubwira igihe mwabigize n'ivyo mwakuyemo kugende mubona vyifashe mu gihugu.
Ubushakashatsi twabugize mu 2013 mu gihe ubutegetsi buriho bwari kubusha mu ngiro umugambi witwa ecole fondamentale. Ico gihe twarize neza turanonosora, turerekana ingene inyigisho zitunganijwe mu bihugu by'ubuseruko, kuvuga mu Rwanda, muri Tanzania, Uganda, Kenya, kubera cyane cyane bavuga yuko iyo uwo mugambi mushasha bari kubarategura mu Burundi ari kugira bigishe cyo kimwe no mu bihugu byo muri ako karere, kugira twerekane neza ingene ku isahani bitunganijwe. Twarafashe ibihugu bibiri, ibihugu bisanzwe bicuditse n'u Burundi, igihugu c'Ububirigi n'igihugu c'Ubufaransa, kugira twerekane neza ko mu Burundi ngene inyigisho zari zitunganijwe imbere yuko haza iyo programme nshasha bise ecole fondamentale, yuko byari byifashe neza kuko atangorane zariho. Nderekana neza yuko abarundi bose baza kubandanya kwiyongeza amashuri ntangorane bigira bagira, no kuvuga yuko inyigisho zari zitunganijwe neza mu Burundi. Nuvuga yuko mu Burundi byari mu bihugu bya mbere muri Afrika byari byateje imbere inyigisho mu bisata byose. Icyo gihe rero twasanze yuko hari ingorane nyinshi kubera imigambi leta yari yafashe yo kwigisha abana babivuga ku buntu, mugabo si byo. Bica bituma rero abana benshi biyandikisha mu mashuri, mugabo hakenye amashuri ntiyarakwiye, abarimu banonosoye ibyo kwigisha badakwiye, ibikoresho, ibitabo by'abarimu n'abanyeshuri bidakwiye, porogaramu abatezwa kwigisha zitariho. Ingorane rero zari nyinshi cyane rwose. Hanyuma rero narangije mpanura mbona ingene nerekana neza ingene bogorora bakagira umugambi urashe woteza imbere inyigisho mu Burundi kugira tugaruke kwere amagume Burundi gaciyemwo akanovera karasubiye inyuma ico gihe nahanura nerekana neza ingene ibintu byotunganywa dusubire muri ya myaka imbere y'amagume amugisho mu Burundi zari ziteye imbere cyane gushika naho zasa n'iziteye imbere nko mu bihugu biteye imbere bya Buraya n'ahandi mu 2014 harabaye inama rukokoma ihuza abarundi bakora muri ico gisata n'abari muri leta n'abandi ico bita l'état général de l'éducation naho nyine naraterereye nderekana neza yuko imigambi bari ko barasha mu ngira atayizoshika izotuma inyigisho zisubira inyuma mu ntamake uno munsi inyigisho mu Burundi byifashe neza gatoyi
ni iyihe nseguro leta yatanga mu gushiraho izo nyigisho nshingiro
inyigisho batanga bavuga yuko ari ukugira bigishe kumwe n'umuyobozi byo muri kajya karere ariko narekanye neza ko atari byo kuko ivyo bari ko barashira mu ngiro naho basi byasa bisana n'ivyo bagira muri Rwanda n'ivyo bagira muri Tanzania n'ivyo bagira muri Kenya n'ivyo bagira muri Uganda iyindi siguro bavuga ko ari kugira abana bahejeje ngo umwaka w'icenda baheje iyo kore fondamental bashobore kwikorera ibyabo ivyo nibishoboka kuko nabahejeje kaminuza biragoye cyane kubikora
Mariko muravuga insiguro leta yari yatanze ko yashaka kugira nkuko abandi bariko babigira mu karere ko muri Afrika mu buseruko ariko mwariko mubitora ko utunenge mwobandanya
ego insiguro ya kabiri bavuga yuko abana baje mu mwaka w'icenda bashobora kwikorera ibyabo no kuvuga ko barahunga inyigisho zijanye n'ibyandaza canke kwikorera ibyabo ivyo rero ni ibintu nasiguye neza nderekana yuko bidashoboka na cane cane mu gihe atabarimu bariho banonosoye ivyo byerekeye vya entrepreneuria uno munsi rero ngira mwarabikurikiranye abarundi barabikurikiranye mwaka uheze hari abantu bashika 50,000 bahejeje umwaka w'icenda bagiye mu ibarabara batashoboye kubandanya umwaka ukurikira mvuga waheze ha umwaka wa mbere bahejeje umwaka w'icenda hari abantu bashika 80,000 bagiye mu ibarabara atacu bari korakora ikino vuga ni uko leta yaratanze udushimo murabyibuka aho bahaye amakazi abiri ifanda ni abandi ibiro bitanu by'ubufu byo gukora ibitumbura umutahe bahaye abana murumva ko ari ibintu biteye agahinda munsha make rero ivyo bavuga yuko ari iyo nsiguro batanga ntawe yari ifashe na gatoyi je nibaza yuko harimo ibintu bya politiki kugira kwera amatora yari imije mu 2015 kugira abarundi baze batore ari benshi ariko uno munsi ivyo nasiguye ivyo nanditse ni ibintu byagiye habona ingorane rero zacariho ariko munyuwe neza urwandiko izo nyandiko zose nandika nta sinari mfise intumbero yo kujya mu bintu bya politiki kwari guhanura ku neza y'igihugu kuko Imana yaramfashije ndashobora kwiga amashure ari nacyo gituma Uburundi bwagize uruhara runiniya mu kugira nshika mu shitse ibyo rero nabigira kugira ntihere agacumu k'ubumwe no bivuga mu Gifaransa ko yari nka dette morale ndezo gusubiza mu nkoko uburundi bwanyigishije bukanteza imbere sinari simigambi yo kwija mu za politiki kugira mvuge nabo ubutegetsi buriho oya na gatoyi kwari gutera ibyumviro birashe kugira inyigisho mu Burundi itera imbere na cane cane umwana wa Nyarucari ashobore kuronka ikibanza ashobore kwiga ashikane kure kugira afashe umuryango wiwe turaja kwigaruka ko mu ngingo zagiye zirafatwa zitorohereza na gatoyi abana b'abakene
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Obed uratwumva Obed
cyane
tubwire irindi zina naho muri
ndi sengiyumva Obed ndi Bujumbura
mufise icyumviro cyangwa ikibazo
hari n'icyumviro ndetse n'ikibazo
yego
ushaka kuramutsa bwa mbere umutubire
arabumva
ikibazo cha mbere ushaka kumubaza wendetse n'izindi cyabwenge z'abarundi bagize amahirwe yo kuronka ubumenyi bwisumbuye cyane, niki babona mu rurimi rukoreshwa mu nyigisho hano mu bihugu byacu ko nago rutoba ruri muri bimwe mu bituma inyigisho zidatera imbere?
Ubwo rurimi mushaka kuvuga uruhe?
Ni ukuvuga indimi z'abanyamahanga cyane cyane Igifaransa ndetse n'Icyongereza.
Yego.
Nkabaza ntaca nongera ngaterera ku cerekene n'ibi byanzwe twe nari mu bijanye n'amashuri shingiro. Akarorero turavuga urwaruka ruko ruraruka muri ino myaka, nuko urwaruka nka gose nta karorero rufise mu bijanye no kwiyungunganya mu migambi mito mito ndetse niyo bayisununuye, kuko bakuru babo bakwizibiza amashuri hakiri kare ata karorero bo bafise barabira ko kabamwe muri abo wabarakoze ibyabo bose bicaye bariko barindira akazi, bariko bagwana kuja mu bintu bya politiki kugira ngo barabe ko boronka akazi cyangwa kuja mu bindi bintu bituma bumva ko baronka akazi atawiyumvira gukora ibintu byiwe. Bigorana rero cyane kuri abo bana kugira ngo baronke akarorero keza ndetse no gushobora gutangura kubera akarorero bafise.
Murakoze. Reka
ego murakoze nawe.
Reka bishure mu mwishure Rivera.
Ku kibazo cya mbere ku byerekeye ururimi, novuga ko obed avukuri irurafise uruhara na cyane cyane mu gihe bafashe ingingo yo kwigisha indimi nyinshi zishika zine ku bana bakiri batoyi. Ariko nsubi inyuma gatoyi, kera twebwe tuciga nta ngora twagira na gatoyi ku bijyanye n'ururimi rw'Igifaransa. Twarashoye kwiga neza amashuri y'intango, hanyuma rero mashuri yisumbuye hariho za program zifasha abanyeshuri kumenya ururimi rw'Igifaransa. Ndibuka neza yuko twatezwa gusoma ibitabo hariho za biblioteque, twagira icegeranyo cy'igitabo twasomye igitabo ku kwezi. Ibyo rero byasaba kunonosa ururimi. Uno munsi rero na cyane cyane ikuru nushimikira ko ninge ibintu byokosorwa. Icambere cyoco nuko abarimu baba mu mashuri y'intango cyane cyane babo kwigishwa mu bita recyclage ingene bigisha ururimi rw'Igifaransa cyangwa Icyongereza kugira bashobore no kwigisha izindi nk'ibiharuro mu Gifaransa. Ahano shimikira kuri projet iri kurafashwa ni na francophonie ishira hamwe y'ibihugu bivuga Igifaransa bari kubarigisha barimu mu Burundi bahire mwa barimu mu mwaka wa gatanu ingene bo kurigisha Igifaransa bakongera bakigisha izindi nyigisho mu Gifaransa nk'ibiharuro. Iyo programme iramaze igihe kitari gito yatanguye mu 2009 ahari no hanura yuko leta ikwiye iyo projet ikayifata nk'ama ikayigira igihugu igashiramo uburyo kugira abarimu bose bari mu Burundi mu myaka nk'itatu nk'ine buba baheje kunonosora ingene bigisha ururimi rw'Igifaransa niko rukoreshwa mu mashuri yisumbuye. Ikindi gikwiye gukogwa ni uko mu nyigisho zitegura abarundi kuba barimu boshimikira cyane gose ku rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza, kuko uno munsi Icyongereza kirahambaye cyane kugira abo barimu baheza amashuri bazi neza kuvuga ururimi rw'Igifaransa cyane ariko rwigishwamo mu mashuri yisumbuye no kwandika Igifaransa kugira abana nabo bashobore kwiga neza ata nkomanzi. Mu ntamake rero novuga yuko ururimi bigishamwo rurafise uruhara runiniya, kuko umwana atumva byose ntashobora gukurikira ibindi byigwa.
Rakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo yatiramije icyo kiganiro ku ruhara n'akamaro k'indero mu gihugu. Arero ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye, tubibutse ko turi kuri Facebook Live ku bindi biganiro byacu. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Ndabashimiye cyane nshimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma muri studio i Washington DC, mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabararikiye mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika.